Hambavu yo mnyororo w'imyaka 20 Sentare Nkuru ya Muha isasira mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi isaba ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Sahabo buri mu Burundi bufatwa agatanga ihadabu y'imiliyoni 7 mafaranga y'amarundi n'indishi 2 ya mbere y'imiliyoni 178 mu mafaranga y'abanyaburaya ya kabiri nayo y'amadolari ya Amerika agera ku 108,600 Maître Gustave Niyonzima aburanira muganga Christophe imbere ya za Sentare mpuzamakungu avuga ko ari urubanza bakiriye nabi mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yadondaguye amategeko yemeza ko iyo Sentare Nkuru yaho nyanze ahereye ku kwemeza ko igihano cy'imyaka 20 yaciriwe kubera ukwagirizwa gukoresha impapuro z'ubeshi ubundi mu Burundi gihanishwa imyaka 5 gusa
na ico caha cyo bacara mwagiriye ico caha kiri ku myaka 5 urubanza rudafite ico twokwita motivation judiciaire ngo gwerekane amategeko yaho nyanzwe n'ibintu bandika ibyo twita mu mategeko na ratio defe ntiberekane urubanza neza n'amategeko yagiye araho nyangwa ubwo rubanza rwari gucika itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025 kubera rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu 2024 amategeko avuga ko urubanza rugiye mu mwiherero rutarenze iminsi 30 ruca rucika ibyo tubisanga mu ngingo y'amajana 259 ya code de procedure penale ifa twita igitabo cinge ni manza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa ariko siko byagenze urumva rwara tevye kugira baruhe iyindi ntumbero kukubaho kabakavuga yuko bamuciriye imiliyoni 178 z'amahera y'abanyaburaya ibyo ni ibintu bitangaje koko n'umutahe wa Kirao Hospital uri ku miliyoni 13 z'amanyaburaya ntibishobora kugenda uko kandi mu mategeko imbere yo gusaba inyidishi y'akababaro urerekana iki kintu cyatakaye ubwo nyene uwo muntu ivyo mumwagiriza nibizokwirikira wewe wobutse mukunguka erivyo bigeze banavyerekana ngo babigaragaze nivyo rero mvuga ko bihonyanga ingingo y'amajana 312 yibwirizwa shingiro naho navuze ko byadutangaje ku rundi ruhande ntibidutangaza n'urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwahamye rurangwa n'uturenge twinshi rwahamye rurangwa n'amanyanga menshi mwibuke ko yamaze iminsi irenga 50 mu gasho k'iperereza aha abandi bahamara iminsi itwe nk'uko ingingo ya 34 y'igitabo cya code de procedure ibivuga ni ibintu rero byinshi yamaze umwaka n'inusu atararurana amategeko atabivuga uko yategerezwa guca arekugwa rero ikigiye gukurikira hagiye kuba iyungururizo ry'urwo rubanza muri Sentare Nkuru isubiramo imanza ya Muha nyene kuri Rudapere do Muha hama no ku mugabane mpuzamakungu tugiye cane cane gutaka groupe de travail des nations unies de la détention arbitraire twerekana ibintu biriko birabako arakamara amazi biteye isoni biteshe ishusho urwego rw'abacamanza na magistrature burundaise le pouvoir judiciaire kuko biragaragara ko itigenga iri mu kwaha kwa pouvoir exécutif urwego nshingwatwaro mu Burundi
ku ruhande rw'umuryango wa muganga Christophe Sahabo nawe nyene bavuga ko bakiriye nabi urubanza rwaciriwe uwabo ku bw'umuryango ibi biza byunyurwa n'amagara ya muganga Christophe bemeza ko atako yifashe Jean-Marc Sahabo ni mukuru wa muganga Christophe Sahabo
nakwameze kuko tabaganga bari hafi wone cyo kita za Sentare kibaye ikintu iteza kwikora n'abaganga wa specialiste nta suivi nta visite medicale wona yari ari kure y'umuryango ari kure ya Sentare d'ailleurs mu buranya kuko aburanya na Sentare yo muri Muha nta kintu na kimwe gituma yoroha agahengwe ku buzima bwiwe atunzwe n'Imana gusa urumva nta munezero yoroha atanga akababaro gusa ata kintu kubwira
mu gihe mu byo ubutungane busaba harimwo ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Bunyagwa mukuru wiwe Jean-Marc avuga ko ino ngingo ari umurengera
ku muryango ni umubabaro mwinshi cyane ingingo ibabaje yerekana ko hari akarenganyo icyo twokora rero kunguza urubanza tukibaza yuko ubuhoho abacamanza bazokurikiza ukuri aho kuri hama kuza aya mategeko
nari mwarigeze kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi musaba gutezurirwa hacyo mwizera ko kizovamo
ibyo twaye umuryango wanditse début 2023 gushika uno munsi ntibarangishwa nyishuje aca bambwira ngo mbaze muri sekretari nibaza yuko atari ucamanza ugororotse n'Imana nta kindi
Muganga Christophe Sahabu yamenyekanye cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu vyigenga mu Burundi byitwa Kira Hospital, ari naho yarasanzwe avura n'umuhinga mu ndwara z'amaso akaba yari na mwigisha mwiza kaminuza. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'ukwezi kwa kane ko muri 2022 ari kumwe n'umufaransa muganga Jean David Pilot yatwaye icyo gihe urwego nyobozi rw'ibyo bitaro biri Bujumbura. Icyo gihe baciye bajyanwa gufungirwa mu biro by'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira babyemereye Ijwi rya Amerika. Bukeye uwo mufaransa abona kurekurwa. Ibitaro yatwara ahanini umutahe wabitanguje wari uw'ishyirahamwe ryo mu Busuwisi, ariko nawe nyine yari afisemo umutahe muto. Iki gihugu cy'u Busuwisi ni nacyo muganga Christophe Sahabu yaherejwemo amashuri mu byo kuvura amaso imbere yo gutahuka mu Burundi no gutanguza ibitaro Kira Hospital mu 2015. Ibitaro yatanguje ari kumwe n'abo Basuwisi amaze kubishinga bigashinga imizi byarateye imbere. Abarwayi bo mu karere barabihurumbira bitangura kwinjiza amafaranga mvamakungu atari make. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rikura mu mpande zitandukanye zirimo abegereye ubutegetsi bwo mu Burundi nuko mu byo ariko arazira harimo kuyoba yabaye intambamyi ikomeye ku ruhande rwa leta rugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubushikiranganji bw'ubutungane n'amaparike avuga kuri iki kibazo, ariko kugera duheza gutegura ino nkuru ntitwashoboye kubaronka.